Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika igiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese mu duteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa mbere, itariki 29 y'ukwezi kwa gatanu, mwaka w'2017, muri kumwe na Frederic Nkurikije.
Intambwe rero tugeze kuri umutekano, nitwa kwijajara ngo tunguvuge cyo ngo nibasubire inyuma, ngo nibasubire mu gisagara, tutarafata ingingo zihambaye.
Uyo ni Fredy Mbonimpa, umukuru umurwa mukuru u Burundi Bujumbura, avuga ku byasabwe n'abagendesha amapikipiki muji wa Bujumbura basaba gusubira gukorera mu muji hagati i Bujumbura. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye inama ihuje uruhara rw'abafasoni mu iterambere, hamwe n'agashimwe umuryango wa Afrika yo mu buseruko wahaye umunyeshuri w'u Burundi yarushije abandi banyeshuri muri uyu muryango. Turazigakwa ko mu kanya kari imbere. Ikariko tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Oriane Itangishaka atubwira amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mwaramutseneza Oriane, mwanyana wawe.
Urakoze cyane Frederic Nkurikije, ndabaramutukije namwe mwese muduteze amatwi muri kino gitondo cy'umunsi wa mbere. Duhera amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ejo ku munsi wa Mungu, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yaraye agarutse mu buzima bw'i Washington amaze kumenyera bwo guhangana n'abimenyeshamakuru ku makuru bamaze iminsi bandika ku bijanye n'imigenderanire abakorera mu biro vyiwe bashobora kuba bafitanye n'igihugu cy'u Burusiya. Mu gitondo cya mbere cyaho avuriye mu rugendo yaramazemo iminsi 9 mu bihugu by'Abarabu n'i Buraya, Trump yanditse ku rubuga rwa Twitter rwiwe ati urugendo rwagenze neza ku bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ati kabaye akazi gahambaye ariko kashitse kubikomeye. Inyuma y'ivyo yaciye akakanya nyene atangura kwidogera ibimenyesha makuru kuri Twitter. Yanditse ati kubwanje amakuru yitwa kwari ayibanga agenda arasohoka ava mu biro by'umukuru w'igihugu ni binyoma byandikwa n'ibimenyesha makuru by'ububeshi. Trump ati nduguriye twa mugina buri gihe mubonye ivyo bimenyesha makuru by'ububeshi byanditse ngo nduguriye twa mugina amakuru twashoboye kuronka ndugaye twa mugina ntibavuge amazina y'ababahaye ayo makuru, usanga hanini abo bantu bavuga ko bayabahaye batabaho. Trump akavuga ati ibinyamakuru by'ububeshi nibo bansi. Umushikirizo wa manza adasanzwe hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko aragira amatohoza yo kumenya nimba bamwe mu bakozi mu biro vya Donald Trump barakoranye mu buryo butari buteye kubiri n'amategeko n'igihugu cy'u Burusiya kugira ico gihugu gifashe Donald Trump gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi kwa 11 kumwaka uheze. Tukiri hano muri Amerika, umugabo yishe abantu 8 ku munsi wa gatandatu abarasiye mu mazu 3 atandukanye muri Leta ya Mississippi no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarayafashwe n'igipolisi. Willie Corey Godbolt w'imyaka 35 yafashwe inyuma yaho agiriye ivyo bitero bivugwa ko vyatanguye ahejeje gushwana n'umugore wiwe hamwe n'umuryango uwo mugore aturukamwo. Umwe mu baguye muri ivyo bitero n'umutegetsi mu gipolisi yitwa William Durr, yarafise imyaka 36. Avuga naye kinyemenyesha makuru co muri ako karere, Goldbolt yagirizwa kumwica yavuze kwishavu ryiwe ritari kuri uwo mupolisi ariko ko kubera uwo mupolisi yaraje gutabara nkuko basanzwe babikora mu kazi kabo yaguye muri uko gushamirana. Goldbolt akavuga ati ndasavye imbabazi. Dukubitira iburayi naho igipolisi cy'Ubwongereza cyaraye gifashe uwundi musore w'imyaka 19 ku bijanye n'igitero cy'iterabwoba cyahitanye abantu 22 mu ndwi iheze. Mu rwandiko rwasohowe n'igipolisi cy'akarere ka Manchester, igikorwa cyo guhagarika uwo musore cyakozwe ejo ku munsi wa Mungu aho igipolisi cyashwaye ikigwati cya Gorton mu gisagara cya Manchester aho bikeka ubundi bugizi bwa nabi butari bujanye n'iterabwoba. Ku munsi w'ejo nyene igipolisi cyari cyahagaritse uwundi musore w'imyaka 25. Kubamaze gufatwa ku bijanye n'icyo gitero cy'iterabwoba cyahitanye abantu 22 mu ndwi iheze, umukenyezi yari yafashwe ari kumwe n'umusore akiri muto baraye barekuwe ataco bagirizwa. Twite muri Afrika naho Umugabo w'imyaka 44 yaraye agandaguwe n'amabuye yatewe n'abagwanyi ba El Shabab mu karere ka Rama Abe mu bumanuko bwa Somalia. Ku rubuga rwa internet rwa El Shabab bavuga ko uwo mugabo yagirirwa icaha c'ubusambanyi mu kigwati ca Afuro, aho ni ku birometero 60 uvuye mu gisagara ca Baidawa. El Shabab ivuga ko kwitariki ya 20 z'uku kwezi kwa gatanu niho bamenyeshejwe ubwo busambanyi n'umuryango w'umugore yari muri bwo. Mu majwi yashize ku rubuga rwabo rwa internet jo ku munsi wa Mungu, umucamanza muri uwo mugwi w'abagwanyi ba El Shabab avuga ko uwitwa Diawo Mohamed Hassan yemeye icese ko yarenze ibigo ku bagore babiri asanzwe afise. Bamwagiriza ko yateye ninda umugore atari mu bo yari yubakanye. Subwa mbere uwo mugwi uhana umuntu muri ubwo buryo, Sheikh Ibrahim Sharif, umwe mu bayobozi b'inyigisho z'idini rya Kiislam akaba n'umuhinga muri iryo dini, avuga ko ubwo bwicanyi buteye kubiri n'amategeko y'igihugu cya Somalia kandi ko uwo mugwi udafise uburenganzira bwo guhana. Ayo namakuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mweshikirijwe na Oriane Itangishaka. Tubibutse ko kuri site yacu ya internet mushobora kuronka ayandi makuru avugwa hirya no hino ku isi no mu karere. Adresi yacu ni www.radioyacu.com. Kuri Twitter no kuri Facebook naho nyene niho turi. Adresi yacu ni Radio Yacu VOA. Ndabashimiye, mugire umunsi mwiza, murakoze.
Urakoze Oriane ku makuru heje kudushikiriza. Nyuma y'imyaka hafi ibiri batwara amapikipiki yunguruza abantu n'ibintu bamaze batemererwa gukorera muri komine Mukaza hagati mu gisagara cya Bujumbura, uwutwara ishyirahamwe Amutabu asaba kw'iyo ngingo yuhagarikwa. Umukuru w'igisagara cya Bujumbura avuga ko hamwe iryo shyirahamwe ryo kwerekana ko rishoboye gucungera umutekano ku bituro ata kibuza ayo mapikipiki azoca asubira kwemererwa. N'inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Ingingo yo kubuza abunguruza abantu n'ibintu ku mapikipiki gukorera makaritiye hagati mu gisagara cha Bujumbura muri komine Mukaza yafashwe mu kwezi kwa 12 umwaka w'ihumbi 2015. Icyo gihe byatumwe nuko hibonekeza abantu bagendera ku mapikipiki batera amagrenade canke bakarasa mu bibanza bihuriramo abantu benshi nk'ibituro vy'amabisi iruhande y'amasoko n'amaduka hamwe no mu bunywero. Kuvicho gihe rero amapikipiki yunguruza abantu n'ibintu akorera mu makomine abiri kuri atatagize umugwa mukuru Bujumbura ni muri ntahangwa mu buraruko na muhamu bumanuko. Muri iki gihe ishyirahamwe ry'abagendesha amapikipiki ya Motabu ribona ko atacobuza na gato kwasubira gukorera muri Mukaza. Artemonda yegamiye arongo ya Motabu.
Ahubwo hararengeranye, ahubwo nuno munsi burivumera twokoma amashi.
Hari hageze kandi turiko turaraba hararengeranye kubera ubirate kare hari ingorane zari mu gihugu, izo ngorane z'umutekano muke zaravuyeho, sinayo mamoto gusa, ariyo n'amapropeogse yateraye ama grenade, ariyo n'izindi modoka ari amataxi. Mugabo ubu urabona yuko nawe uri kuragendagenda amahoro ari yose mu gisagara cya Bujumbura. Urumva rero nawe twari tuvuga yuko natwe ziwa ngombwa kugira aba bagendesha amapikipika cy'amafaranga nabo bashoboye gushika muri komine ya Mukaza kugira herekane ishusho ryiza mu gisagara cha Bujumbura yuko amahoro asasakaye mu gihugu cy'u Burundi.
Iryo shusho n'umukuru w'igisagara cha Bujumbura aryifuza. Ariko Fred Imbo ntimpasa aba bagendesha amapikipiki kwiyemeza bo nyene ubwabo gucungera umutekano ku bituro no kurabana muri bo abashobora guhungabanya umutekano.
Arazi yuko twafashe ingingo yuko ata amapikipiki asura kwinjira hagati mu gisagara muri komine ya Mukaza, kandi mwarabonye ko byaciye bigaragara yuko abagendera ku mapikipiki aribo bahungabanya umutekano. Intambwe rero tugeze kuri umutekano nitwo kwijajara ngo tunguvuge ejo ngo nibasubire inyuma ngo nibasubire mu gisagara tutarafata ingingo zihambaye zotuma umutekano ugumuriho. Ivyo rero turamaze kuganira n'abafise amapikipiki hagati mu gisagara, turamaze no kuvugana ko banza muri bo nyene bagashiraho ama komite mixed de securite kugira ngo bonyene babe responsable icoshika ivyo rero nibabishika ko tuzoheza tuvuga n'izindi nzego z'igihugu tujeje umutekano kugira nitwabona ko dushobora kubatezurira tuti mwumva ngaha mugashikaha hanyuma tukabanza tukaraba tugakurikirana ivyo byose zova mu nama n'ingingo ariko turabafite ku mutima
ivyo umukuru w'igisagara cha Bujumbura asabishira hamwe ya motaburi yemeza ko ribishoboye
twariteguye kandi mu kwitegura cigiye kinini yaraheze n'ikintu c'amayinga 3 tugize ntuze delegation ya staff ya komite executive ya amotabu mukuru gisagara yatwakiriye turabimwereka turamwereka ngene twobikora turamwereka yuko abantu bahari turamwereka yuko ibyo batwizeye yuko biduharura ko nkishira hamwe ya mutabu atakibazo nabo bari muri ntahangwa nabo bari muri muhani yo twace tubajana kandi nabo bariteguye cyane kugira abashe baza muri komine mukaza kugira bashoye gucunga ibyo bituro sinibituro gusa bafashanye n'inzego zicyeje umutekano urumva turamaze kubigiramo uburambe kandi natwe iri mu mutima wacu kuko amahoro n'umutekano bitari mu gihugu natwebwe ntacyo twoshikako icyo twagize cyambere icyo natwebwe dushira imbere ya byose kandi twigisha n'abamotare nabo ucunga ibyo bituro uko bukiye kubyinshi
ndayegamiye ndasanga amapikipiki asubiye gukorera hagati mu gisagara cha Bujumbura vyogirira akamaro benshi
bifashe n'ingo n'imiryango kubera ayo mamoto ari karagenda mu makomine no nga muri komine mukaza abantu benshi barahatoye akoyokwe hariho abagira amaresora hariho abagibuza hariho ama station yahari umva bose hariho akunguko gasubira kugaruka yego n'abamotari nyine basubira kuyungunganya bagasubira nk'uko bari aho hambere
mu Burundi amapikipiki nibwo buryo bwa mbere bwunguruza abantu benshi ku munsi ku munsi ayakoreshwa ukaza amaze guharurwa mu gihugu cyose arenga 2025 eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
ngende mu gisagara cya Bujumbura
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Urundi nibwo bwatahukanye ikibanza ca mbere mu mahiganwa yatunganijwe ku mwaka uheze mu karere ka Afrika yo mu buseruko ahuza abanyeshure ayo mahiganwa yari yerekeye kwandika inkuru mu gatabo gato kuvyerekeye ingorane n'ivyiza vyo baho mu gihe hari igihugu gishasha cinjiye muri uyo muryango umunyeshure yabaye uwa mbere yiga mu ntara ya Makamba mu manuko bw'Urundi yarahawe agashimwe n'umuryango wa Afrika yo mu seruko yabaye mu minsi 8 iheze n'inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru
nduva nezowe cyane bwa mbere niteka kuri jewe niteka ku ishuri yanje yandeze ishuri se Makamba niteka ku muyobozi wanje niteka ugihugu cyanje kubona nashoye gukora mu rurimi tutamenyere
uwo mwana w'umuhungu yitwa Tite Irukwayo yiga kuri lise Makamba mu manuko bw'u Burundi akamwimi ni kose kuko yabaye uwa mbere mu bihugu bitano bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko mu mahiganwa bagize mu mwaka uheze w'2016 ikibazo bakoze kwari ukwerekana ingorane hamwe n'inyungu zoshika mu karere mu gihe hari igihugu gishasha cinjiye Tito Irukwayo wo mu mwaka w'11 kuri lise Makamba yashimye kuvyandika mu rurimi rw'igiswahili
iyo teme wacyikora mu ndimi zitatu watoye ndimi shaka Swahili, Angle et France. Ndaciye nkora mu Giswahili. Inyungu ndasanze ari nyinshi kuko tufatiye nk'ibihugu usanga biri ku nkengera y'abahari, bifite amaporo bimaze gutera imbere. Hamwe tugiye hamwe hakacabaho imigendanire yuguruye atajyo gufata umuntu ku mpaka usanga ibidandaro cye byinjira atangorane, usanga kano karere kacu gateye imbere. Akinumvira ngaruka mbi, kandi mvira ndaraba nko muri Sudan y'Epfo. Chanke Kongo cyo gihe hari za M23 nimigwigwana gucyo cyangwa eske mu gihe bofata bakazinziza hamwe tukaje hamwe hari hari bagwanyi baca baronka kuri hari mu idegembyo kugendanira bacanwa mu idegembyo akabaye kujya mu Burundi baje mu Burundi acaba ingorane ugasanga bacye bateye umutekano muke n'umwe mwanya kwivyo gitarambire kuri ari nk'igihugukana kiri mu ngorane bacye yumvira kajyo bo gitorera inyishu byo bwishaga gushira mu guhuza ibyo bihugu biri mu ngorane
mu gataba gato yanditse uwo munyeshuri Tito aratanga n'umuti w'ingorane zoshika
mu kwinjiza igihugu muri kano karere zoboraba ibintu ndasize ibintu bitatu cyambere ko harimo agatika kazi na mu duwa dolome kuyubahirijwe mico gihugu cyakabiri bakaraba umutekano cyagatatu bakaraba intwaro kagimeze bakaraba mbega intwaro yatowe na bene gihugu canke ni zimwe usanga itace mateye ubwazibeho titatonze kubona ko byubahirijwe bakayishira mu ntuze mu by'agateganyo muri kano karere bakenda nk'umwaka umwe barabe kajya bigenda
umuyobozi w'ishuri rya Lycée Makamba Teto yigako nawene aragaragaza akanyamuneza afise kubona umwe mu baregwa biwe yabaye wa mbere mu karere kose ka Afrika y'ubuseruko ni Nahazwe Andre yari yaherekeje uwo munyeshuri
nakanyamuneza rero dufise twebwe n'abagize ishuri ryose rya Lycée Makamba kugira ngo umwana ashike kuri agashimwe twarafashije rero kuva mu ntango kuva bagitangura kwiyumvira ngene bwo kwandika kwa turafasha kuba gukosora ibyo banditse gushika babitange ni nk'ibintu by'igitangaza biro turabishima bigatuma dutumirira ubwa mbere abanyeshure bose bo muri Semakamba canke bo mu ntara ya Makamba ndetse n'igihugu cyose kubo kwama bavyitwararika kugira ngo ikibanza ca mbere twarahe turonse tuze twame tukironka
aho yahabwa agashimwe n'inama y'abakuru b'ibihugu bya yase kunduheze idaresanama muri Tanzania yari yaherekejwe kandi n'intumwa y'ubushikiranganji bw'u Burundi bujejwe ibibazo bya yase Jean-Claude Turizeye ajejwe ibyayo mahiganwa arafise akamo atera abandi banyeshure
message nshobora gutanga ku Burundi nuko abana bo mashure mato iyo twita secret inferiere kubera nibo dukoresha bo byitaho cyane kubona umwana yabaye uwa mbere mu bihugu bitandatu agakoresha n'ururimi atarurimi kavukire abantu bo muri bakoresha ugo rurimi kavukire akaba yabaciye ko akaba uwa mbere umva kabisa ko ari iteka cyane cyane ku Burundi kandi akaba atari umwana wo mu muji ari umwana hamwe wari umwavuga ngo bita mwifire avuka kure cyane umva ko ari igitangaza kabisa ikigwa bitanga n'icyahe nuko bibaza yuko abana bo mu muji aribo bazi ubwenge bonyene bashobora kubikora ariko twasanze ni bake bo mu muji aribo usanga babitoye
iruhande rupapuro rw'umutsindo yahawe n'abakuru b'ibihugu bya yase Tito irukwayo yahawe n'agaciro kabute k'amafaranga angana n'igihumbi n'amajana atanu y'amadolari ya Amerika arenga gato imiliyoni zitatu n'igice y'amarundi namubajije imigambi yayo mahera
ni nk'ibyishi nzo yakoza bwa mbere ndi ku ishuri iyo urose ikintu bwa mbere kiza guca hamuka umanzwe hapoze eske nkoriki kurongrasiyo muti ntaragera kabisa zo bitumanya muzima
mubaye ubwira kabiri Uburundi buba ubwa mbere muri ayo mahiganwa y'ibibazo byerekeye akarere ka Afrika y'ubuseruko yatanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri Pierre Clavin inkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika
Tuibu senjuti mwese kumuliko mwana banda nyakumiriza radio hizmi ya Amerika Isani ya nilai Washington DC mkiluni ya mkiru Rwanda Unahoni wa mwanya wiche giranyo Chama kuru ya sporo ya baaye Mwumhera zindwi Mwurundi na Mwurwanda Lika dutangwe kumiriza mgenzo wachu Evariste nziko wanyanga Ali Ibujumbura Mwurundi
Mwumhera zindwi tukwaretu rangije Ika wajumu pira maguru mchicharo chakabiri Yari igeze kumusi wachumi narimu wihiganwa Kumusi wakatanu umugui ipo risiru kienzo Wasinze Flamengo ibitsindo bine kuri bibiri Kumusi wakatanatu naho initeo muyinga Watsinze Sante Sport w'umukarusi igitsindo kimwe kubusa Kayanza United w'umukayanza wanganije na Flambeau du Centre w'Igitega ibitsindo bibiri ku bindi Delta w'umugatumba watsinze Moso Sugar w'umurutana ibitsindo bibiri kuri kimwe kuri w'Imana naho ku kibuga citiri umugano wa Ludovico Rwagasore habaye inkino zibiri igihe cy'isaha 8 Burundi Sport Dynamique watsinze Volontaire ibitsindo bitanu kuri kimwe igihe cy'isaha 10 naho umugwa wa Legends Athletique watsinze Standard ibitsindo bitatu kuri kimwe mu gatumba naho Espoir watsindiwe muhira n'umugwi Reserve wo mu ntara bubanza igitsindo kimwe kubusa Juma Day ajejwe mahiganwa mwishiramo ry'umupira w'amaguru mu Burundi ashimenge ni higanwa y'uno mwaka mu cicaro ca kabiri ririkorera genda
bo je ndabona ko rifashe neza kubera ama equipe yose afisi shaka yo kuca mu cicaro ca mbere ubona classement zose zifisa amanota yaringana hose
muravye ingene umupira umeze umwaka mubona uri ku rugero nko kumwakoze
we nyene warabe match ya dynamique ubona ko nabana bakiri batu ariko barasatira vraiment umupira mwiza cyane nico gituma twebwe twanezerewe kuri federation tubona ko mu myaka iza peut-être ko turashobora kuronga abakinyi benshi beza
tukivuga ibijanye n'umupira w'amaguru bamwe mu bakunze umupira w'amaguru ibujumbura bari dogera urutonde rw'abakinyi batowe mu mirwi itandukanye ngo baje mu mirwi serukira gihugu w'abakuze bamwe mubayaze n'ijwi rya America bavuga ko habaye ka mwana wa mama
eka ne dushimije na gatoya we kujya guhamagara abantu bo muri equipe imwe kubera ya federation ibyatunejeje na gatoya kuko hari abakinyi babishoboye ka mwana wa mama ni kaveho uze kuraba umupira uryoshe ngaha no kusiga ba Steve kusiga ba Kadogo ba Pistis hari habo baba bahamagaye bari nyuma yabo
mushinga naye na wewe uri umukunzi w'umupira w'amaguru urutonde rwasohotse rw'abakinyi bo mu guserukira igihugu ubona rubereye urubona kuko ruzoserukira neza urundi
oya twe turi ko turaraba ikintu batumye ko equipe batumye twe musa jure batumye ko ntibatwubaka cyane kuko giye kuraba nta mukinyi numwe dufite kuri nimero zibiri kuvuga ko yoza havuye urya kina muri Kenya Mackenzie Karim ugira kabiri mu santu bako ari urya Kadogo Emery nimubona turi ko turaraba rero twiyebwe ko araba Steve twaraba ikintu bakinyi batabatumye ko nukuri ntibitunezereza sinzi ko ubico babavuye ko canke ko batwawe n'ibishobisho navyo turamenya natwe
so kubera ko uri umukunzi wa Vitaro
oya jewe mu bisanzwe ko no bandi umukunzi wa Vitaro si twimbere yuko kwanza nkunda Vitaro kwanza ndumurundi ndakunda igihugu canje twacha ku igihugu gitsinda ku igihugu gitsinze nayo namateka kuri twebwe abarundi twebwe nyene ubwacu
umumenyereza w'intama mu rugamba yamirira kure ibivugwa na bamwe mu bakunzi b'umupira w'amaguru Origene Yungeko avuga ko kubona nka leader idike Burundi Sport for Africa ufise abakinyi benshi ari uko wabaye wa mbere mu higanwa ry'uno mwaka naye kubijanye n'abatatu umwe ko bari basanzwe bamenyereye amahiganwa umumenyereza w'intama mu rugamba avuga ko batatu umwe ko kubera hari ibihano bafatiwe n'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru kuko bigenjeje nabi
ico hajya muri urukino rwacu rw'umupira w'amaguru imyidogo turemenyere ntibura mugiye mwidogo no babwira ko kugira dutora abakinyi benshi twararavye ibintu byinshi urabona n'umugwi wa mbere wabaye wa mbere kandi uravye bafite abakinyi bakuze bamyere competition nibaze ko kubwanje namanda bakurikirana ntagitangarukirimwo hajya na kera twarakina twarayibona ugasanga vitalifite nk'abakinyi bose muri ikipe nationale mugasanga abandi bafite bakivyo rero nibaza ko tubirandira ko ubu twumvikanye ko ikintu cyeregeditswe no kugikarira rwose murazi kuva ibyabaye muri Murisi n'ubu ntibirahera ni ikintu twasigaje inyuma kandi gituma no kubandanya tutabandanya naravuye ndabwira n'abakinyi bo hanze nimutaje ngo tutegure hamwe ntimwibaze ko uzoze iminsi ibiri isigaye ngo dukingo tubakinishe kandi tumaze indwi zibitegura nabo ngaha nacyo bituma rero nubwira abakunzi b'umupira w'amaguru ko boza barumva canke bakegera ukibuga kugira bavyibonere barabe ati hajya hagoyagoya ni hehe bagire intererano baterereye kandi ntibabone mu nzira mbi barimo mu nzira nziza
umugwi w'intama mu rugamba senior uriko witegurira urukino rwo kugenekereza rya 10 ukwezi kwa gatatu kuza ruzohuza n'umugwi serukira gihugu wa Sudani y'Epfo ku kibuga citira umugabo wa Rudoviko rwa Gasore ni rumwe mu nkino zo gukuranamwo kugira hazoboneke imigwi serukira bihugu izokina inkino za nyuma muri kane ya 2019 mu gihugu cha Cameroon ibujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya America
Unaho dukwite mu Rwanda mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda atubwire amakuru ya sport.
Hasigaye umunsi umwe gusa w'imikino kugira ngo shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda irangire. Mu mpera z'icyumweru gishize hakinwe imikino y'umunsi wa 29. Kuwa gatanu habaye imikino itandatu. Ikipe ya Musanze FC yatsinze Mukura Victory Sport ibitego 4-2 kuri Stade Ubworoherane i Musanze. Espoir FC yatsinze Sunrise igitego kimwe ku busa i Nyagatare. Kirehe FC yanganyije na Gicumbi FC busa ku busa i Kirehe. Ikipe ya Pepinieri yanganyije n'Amagaju igitego kimwe kuri kimwe ku Ruyenzi kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Police FC yatsinze AS Kigali ibitego 3-1. Marine FC yatsinze Kiyovu Sport igitego kimwe ku busa kuri stade Umuganda i Rubavu. Ejo ku cyumweru habaye imikino ibiri kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Lyon Sport yaguye miswi na mukeba wayo APR FC zinganya igitego kimwe kuri kimwe. Etincelles FC yanganyije na Bugesera FC igitego kimwe kuri kimwe kuri stade Umuganda i Rubavu. kugeza ubu mu gihe hasigaye umukino umwe gusa kuri buri kipe mbere yuko shampiyona irangira. Rayon Sports iracyari ya mbere n'amanota 70 ikaba yaramaze kwegukana igikombe. Ku mwanya wa kabiri hari Police FC n'amanota 58. Ikipe ya gatatu ni APR FC ifite amanota 57. AS Kigali izari ya kane n'amanota 50. Ku mwanya wa gatanu hari Bugesera FC n'amanota 47. Ya gatandatu ni Musanze FC ifite amanota 42. Ku mwanya wa karindwi hari Espoir n'amanota 39. Etincelles FC ikazari ya munani n'amanota 37. Ikipe ya cyenda ni Sunrise ifite amanota 33. Ya cumi ni Amagaju FC nayo ifite amanota 33. Mukura Victory Sport iza ku mwanya wa 11 n'amanota 32. Marine FC ni ya 12 n'amanota 33. Ikipe ya 13 ni Kirehe FC ifite amanota 29. Gicumbi FC ikaza ku mwanya wa 14 n'amanota 28. Ikipe ya Kiyovu Sport ni ya 15 ikagira amanota 27. Ya 16 ano ya nyuma ni Pepinieri FC ifite amanota 18 ikaba yaramaze no kumanuka mu cyiciro cya kabiri. Tugiye mu mikino y'abana, hamaze gutangizwa uburyo bushya bwo kwigisha abana bakiri bato imikino inyuranye. Abashinzwe iki gikorwa bamaze gushyiraho umuryango uzajya ugenga imigendekere myiza y'imikino mu bana bato. Ibyo umuryango turabisobanurirwa na Nelson Mukasa uhagarariye
umuryango bawita Children and Youth Sports Organization. Urumva ko bijyanye na gahunda y'abana cyane cyane mu bana n'urubyiruko. None ngo tugiteguye dushatse ibyangombwa, dushatse abanyamuryango, turatangiye. Ubu noneho urumva ko kimwe cyaguka, tukaba ko noneho tuzabona imbaraga zo kubasha kwegera aba bana. Reka byonyine muri Kigali honyine twifuza ko kiba kinini cyane. Ubu noneho tuje tugashyira imbaraga yo gushaka abaterankunga badufasha. Twatangiye muri gahunda ya weekend program, ariyo ubwo ni kwa gatandatu no ku cyumweru. Twaratangiye turakora icyicaro cyacu dukorera kuri Stade Amahoro. Dukora guhera saa 9 kugeza saa 12. Icyo gihe umubyeyi umwana mutugezaho guhera saa 9, saa 12 baje kumufata, ubwo amutugezaho akagenda akaza kumufata saa 12.
Tugarutse mu mupira w'amaguru, uyu munsi kwa mbere abakinnyi b'ikipe y'igihugu Amavubi baratangiye umwiherero wo kwitegura umukino uzayihuza n'ikipe y'igihugu ya Centrafrica mu majonjoro yo guhatanira igikombe cya Afurika cy'ibihugu cy'umwaka 2019. Mu bakinnyi 25 bahamagawe harimo 16 basanzwe bakina mu Rwanda n'abandi 9 babarizwa hanze y'igihugu, aribo Haruna Niyonzima, Jean Baptiste Mugiraneza, Ernest Sugira, Jacques Tuyisenge, Emery Bayisenge, Umborenga Fitina, Rashid Kalisa, Jean-Claude Iranzi na Salomon Risarike. Iyi kipe izajya itozwa na Antoine He w'Umudage yungirijwe na Mashami Vincent, naho umutoza w'abazamu akaba Thomas Wembo. Yari Claude Munyandinda, Kigali.
Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Twumvirize ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze za Amerika cyo kimwe n'ibindi bihugu byinshi irarangura umugigwa wo kwibuka abasirikare baguye ku rugamba bariko bagwanira umutekano w'igihugu cyabo. Ni umugigwa umaze igihe kirekire wibutse ijambo ryashikirijwe n'umunyepolitike Pericles aturuka mu gihugu cy'Ubugiriki, aho yavuga ko abagwa ku rugamba ari abantu b'iteka kandi ko abakiriho batabarusha umutima w'ubuhizi. Kuri uyu wa mbere itariki 29 z'ukwezi kwa gatanu, umunsi wo kwibuka, abanyagihugu bo muri Leta Zunze za Amerika baza kuba bariko barashikiriza amajambo mwene ayo bongera bagira akanya ko kunama. Utubendera duto tuza kuba turi kumva mu matongo y'abapfuye ahashinguwe abasirikare b'igihugu, aho n'imiryango yabo iza kubiri mu ntumbero yo kubibuka. Hambavu y'uwo mugirwa uyu munsi usigura ideni ririho n'abakiriho kuri Abanyamerika batanze ikiguzi gikomeye kugira igihugu gishobore kwigenga. Bamwe muri abo basirikare bapfiriye ku rugamba, abandi bicwa n'indwara, mu gihe hari n'abaguye mu mabohero hirya no hino ku isi batigeze batahuka. Abenshi bapfuye bakiri bato bariko baharanira ibyiyumviro n'umwidegembyo w'igihugu cyabo bashobora kuba batanaronse amahirwe yo kubona. Ibihumbi 100 barapfuye bariko baragwanira ukwidegembya kw'ibindi bihugu nko muri Afurika, mu bihugu bya Buraya, muri Pasifike, muri Aziya no mu karere k'Abarabu. Umunsi wo kwibuka baguye ku rugamba nta ntambara canke ingwano ushira imbere, ahubwo n'akajyo ko kwibuka ko abasheshe amaraso bagatanga ubuzima bwabo barondera ukwidegembya kw'abanyagihugu bitabaye impfa gusa.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. njuti mwese mkundi radio hizuja Amerika vigano tuateguliye mwaka kanya vigalukengaha tuboneho kandi ya kanya kogo shimila engineer ya dufashe mwinga bugizi umahamge na Fatu Kalala ya dufashe kwegeranya vigano yotu kwa wateguliye kuli mikrumu alikumuna Federike Mwunikije ama kuruna yu mga shikirijwe na Oriane Itangishaka mga koze kudutega matukui tulabifurije ama horo numusi mniza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.